amakuru yuko umwigisha yoba yaranduye kiza cha virusi ya corona yatanguye guhanahanwa mu ntango zino ndwi inyuma yuko umupfasoni wiwe asanze ajejwe igisata c'abakenyezi ku ivuriro gitiriwe umugano wa Rudoviko gwa Gasore Prince Louis wa Gasore bimenyekaniye ko yanduye agatwagwa kwa muganga umuryango we nawe ugashigwa mu kato umwe mu bigisha bo kuri iryo shure yadusavye kudatangaza amazina yiwe yemeza ko umwigisha yanduye co kimwe n'umuryango wiwe wose mu majambo yiwe yagize ati nduguruye twa mugina erega n'imbere yuko vyemezwa ko madame wiwe yanduye yarafise agakorora gateye amakenga yabawe yababana n'umugore baranduye ni mudutabariza ahubwo ndugaye twa mugina Apollinaire Bizindavyi umuyobozi wa Ecole Independante yahakaniye ijwi rya Amerika yo makuru asigura ko wanduye ari umupfasoni w'uwo mwigisha gusa
uyu mwigisha nta kintu na kimwe cemeza ko gwaye kuko madame wiwe niyo bavuze ko gwaye kuri kuri kliniki hanyuma mu ntumbero yo gukingira umuryango baca basaba yuko n'umugabo wiwe n'abana boguma muhira mugabo gushikiye saa nta ipimi barabagirira nta kintu na kimwe cemeza yuko boba gwaye
ari nka mu vyoshika nawe mugasanga arafise vyo ca bigenda gute hari ingingo mbona mu zofata
hamwe vyoshika bagapima bagasanga arakwaye n'ibintu bisanzwe azurindira bamuvure hanyuma twebwe mu kurindira yuko agaruka ku kazi hari abigisha babakosa kitu bashobora guhamagara bakabukora ubuzima bw'ishuri buzobandanya nta ngorane n'imwe ihari turatekanye kandi biragoye nabo batavuzwe sivuga ko batoba bagwaye hari naho nabo bavyeyi baza n'abantu bashobora kuba bagwaye kundi barabapima nabo bagasanga aragwaye n'ibintu bisanzwe benshi baragwaye inkoko benshi bagwara inkorora bigashika si kuvuga yuko hari ivyo babiyangaye ku ishuri ubuzima buriko burabandanya bigashika bakamutuma bagasanga aragwaye tuzurondere ubu baramusubirira muri iyo minsi 14 naho yoba ukwezi ubuzima bw'ishuri buzobandanya
mu gihe hari umwe mu bavyeyi yabwiye ijwi rya Amerika ko ari abamaze kwiyumvira kuzoba baragumije abana muhira kugeza kino kibazo gikemutse twabajije umuyobozi w'iryo shure biramutse bigenze uko ko ari co bategekanya nawe atwishura ati
iyi kayishitse si ya mbere mu Burundi ndi benshi bagwaye hanyuma nagira ngo mbwire yuko iki cashitse ntariho n'ayandi mashuri gishika ko nitukeneye kuvyinjiramwo kuko nitwoca tukabaye kuri independante yoca y'ubugara sisi yubamye none ko ubuzima bw'igihugu bubandanya uko turi muri mitingi tuja mu masengero tuja mu manza woca tukabaho ko boba babajanye je nibaza yuko burindira tukabandanya tukiga hanyuma hagize ka iboneka bakayitereta kuko ni benshi abagwaye bose ntibapfuye niko ndavyumva sinibaza yuko Ecole Independante yoba yigenga ku bwiho cyo kuba mudahagaritse amasomo ya ubuzima burabandanya kabisa
mbega none gadiregite ubuhoho abana mu kwiga biga gute baraciga uko bahora bicaranye bangahe ku ntebe abigisha bobo hari udufukamunwa byifashe gute mu mashure aho mbaba ariko baratanga ivyo vyigwa no ku banyeshure mu ntumbero yo gukinga kino kiza
madam iyo byose narungira mu Burundi kazi nibaza yuko ataha mu Burundi ataha umwana yicara na wenyine nicyo gitangaje rero turese ko iyo kaya bonetse nubona abana bicarana ari babiri ikunda ko umwana ashobora kwicara na rumwe muri iki gihugu cy'iwacu hanyuma ibyo twibwe bavuga ngo tukinga ku muntu watwibwe uko amakuru twayaronsa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu batubwira yuko bijya muntu bwo gukinga ku muntu wabukoreshwa n'abamuze kurwara cyangwa abakozi bo kwa muganga twibwe ikintu dukora duhimiriza ko bakaraba bakareka kuramukanya bakagenda na madezerita bayibishoboye mugabo ibyo byo gufata ku muntu watwibwe batubwiye ko ataragera kuko nibaza ko atanu n'umwe ariko barabikoresha mu mashuri mu Burundi
ko ari umuntu yabonana n'abanyeshuri batari bake yigisha baba abo yigishiriza kuri Ecole Independante baba abo yigisha inyuma y'amasaha yo kwigisha amakondiswa bikaramuka bibonetse ko ayifise uko bicara uko bameze bizokomeza bigenda gutyo canke hari ingingo muzofata
bikaramuka byemejwe yuko ayifise cyambere cyocu abanza kujya kwa muganga akazogora kayakitse hanyuma mu kurindira tuzoca turaba abo bana ayo mashuri yahora agendamwo duhamagare abo mu bushikiranganji bw'indero bahamagara y'abantu bapirime barabe kujya bahora bagirira abandi nuko baza ko byogenda
ishuri independante ryigenga mu Burundi ribarizwamwo abanyeshuri barenga 170,000 n'abigisha barenga 100 inyuma y'ikiganiro twagiranye n'umuyobozi waryo hari amakuru yandi twaronse avuga ko ubuyobozi bw'iryo shure bwa bwarasavye ko abanyeshure bahuye n'umwigisha akekwa ku bwandu co kimwe n'abigisha bopimwa ariko kugera ino saha bakaba batarashobora kuronka inyishu twongeye kuronderwa umuyobozi ngo aduhe umuco kuri ako kabazo co kimena bamwe mu bari mu murwi upima ariko nitwashobora kubaronka ku matelefone yabo abo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bamaze kwemeza ko banduye umugera wa virusi ya corona mu Burundi ni 27 gusa igihugu c'u Burundi ni igihugu gikomeje kwagirizwa guhisha ibitigiri nyavyo n'amakuru ajanye n'ico kiza gihangayikishije isi ariko ubutegetsi bukabihakana.